iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi radio y'ijwi ry'Amerika muyikurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri internet ni kuri www.radio.com. Niriwe neza nshuti muduteze amatwi, ntewe ni mukankuzo ngiye kubasuhuza. Nanone mba ikaze mu makuru yacu. Mu Rwanda ubushinjacyaha bumaze kugeza mu rukiko dosiye ya Edouard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Urubyiruko n'Umuco.
Hari ibibazikorwa birimo kuba twasesengwa dosiye, kuba twashobora kumubaza bishobora kuri perezida ryacu. Hari ibintu byinshi bishobora gufata, ushobora kuba kimwe kutayiregera bitewe n'uko wasesengwa dosiye. Aho twe twafashe tumaze gusesengwa dosiye, twafashe icyemezo kwiregera mu rukiko.
Uyu ni Nkusi Faustin, umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda. Mu Burundi leta yarayitwitse intwaro zikira umuriro yakuye mu baturage bari bazitunze batayafitiye uruhushya rwemewe n'amategeko. Abasirikare ba Uganda bagiye kurwanya inyeshyamba za ADF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barimo gukingirwa icyorezo cya Ebola. Abantu bakekwa ko ari abarwanyi ba ADF bishe abaturage 14 mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya nimujye kure. Duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Muri Nigeria, inzu y'amagorofa atatu yarimo yubakwa yarahirimye ikano mu majyaruguru y'igihugu yahitanye umuntu umwe. Fidel Niyongabo abahe inkuru.
Umuntu yasandariye mu bitaro mu gihe abandi batandatu bakuwe mu bisigarira by'inyubakwa bavuwe mu nyuma yaho barava mu bitaro. Iyo nyubakwa yasenyutse ku munsi wa mbere mu ntara ya Kano. Umuyobozi w'ikigo kijejwe ibyaduka mu karere ka Kano, Nura Abdullahi, yatangaje uno munsi wa gatatu ko ibikorwa by'ubutabara abafatiwe mu bisigarira by'iyo nyubakwa yasenyutse byarangiye. Yatangaje ko umwe mu bantu 8 bakuwe muri ibyo bisigarira yari avunitse amagufa mu bihimba bitari bike by'umubiri, akaba yarakiri mu bitaro, mu gihe abandi bantu 6 bakomeretse bisanzwe bavuye mu bitaro. Buramatari wa leta ya Kano, Abdullahi Ganduje, yategetse ko habitohoza kugira bamenye cyatumye iyo nyubakwa y'igorofa isenyuka. Iyo nyubakwa yagenewe gukorerwamo imirimo y'ubudandaje, yari iri mu gice kiri mu ruja n'uruza rukomeye rw'abantu. Ababa muri icyo gice bari bafite amakenga ko ibitegiri by'abapfuye cyangwa abakomeretse igihe yasenyuka byari kuba biri hejuru cyane. Hari inyubakwa zitari nke zasenyutse muri ubwo buryo muri Nigeria, mu gihe hari ineraguro ko abubaka amazu n'abategetsi barangwa na ruswa batubahiriza ibisabwa ku bijyanye no kubaka amazu hamwe n'umutekano w'abanyagihugu.
Intambara y'Uburusiya kuri Ukraine, uyu munsi impande zombi zirashinjana kurasa ku ruganda rw'amashanyarazi ava mu ngufu za nikleyeri mu majyepfo ya Ukraine. Hari impungenge z'ingaruka mbi cyane bishobora kubyara. Oriane Tagishaka abafitiye inkuru.
Ivyo vyiyongereye ku zindi mpari n'ibirego bamazemo indwi zitari nke. Bagirizanya ibitero hafi y'ihinguriro ry'amasoko ntanga nguvu riri ahitwa Zaporizhia. Ivyo bibaye mu gihe abakozi ba ONU bajeje kugenduza umutekano waho hantu bari mu nzira kwirabira ibyabaye mu ndwi iheze. Uyo mugwi w'abahinga b'ibiro bya ONU bashinzwe amasoko ntanga nguvu ya nuclear wari wahagurutse kuva mu gisagara cya Kiev kuri uno munsi wa gatatu, inyuma yaho wemerewe ko uzoshobora kurangura ibikorwa byawo. Ishyirahamwe Gazprom ry'Abarusiya ritanga imyuka ya gaz iva kuri iryo hinguriro ryaciye rihagarika irungi kwa rya gaz ica mu miringuti ijya mu bihugu bya Buraya. Ibyo byabaye nyuma yaho ryari ryaratangaje ko rizobikora mu ntumbero yo kunagura iyo miringuti. Ishyirahamwe Gazprom rimenyesha ko iyo miringuti izokugagwa gushika ku munsi wa gatandatu. Iryo shyirahamwe ryama ryahagaritse irungi kwa ry'iyo myuka ya gaz ijya mu bihugu bya Buraya. Leta zo mu Buraya zivuga ko babigira mu ntumbero yo kwihora igihe cyose zihaye imfashanyo ya gisirikare igihugu cya Ukraine.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu ijoro ryakeye abantu bakekwa ko ari abarwanyi b'abayisilamu b'umutwe wa ADF mu magambo ahinnye bishe abaturage 14 mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bw'igihugu. Fidel Niyongabo.
Ishirahamwe riharanira gateka ka muntu ryo mu buseko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ryamenyesheje uno munsi wa gatatu kwa abo bagwanyi banyuruje abandi batari bake mu kindi gitero bakoze. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo Anthony Mwarushayi yemeje icyo gitero cyabereye mu ntara ya Ituri ku muhinga wa kumunsi wa kabiri. Acagiriza umugwi ADF amenyesha ko igisirikare cyisha abagwanyi b'umugwi ADF batanu congera gitabara umwana w'umukobwa w'imyaka 5 cyatanze igitigiri cy'abasivile bishwe. Gilbert Siva Mwenda ayoboye ishyirahamwe rijejwe agateka ka muntu mu karere ka Babila Babombi mu ntara ya Ituri yatangaje ko abantu 16 bishwe ahitwa Biakato. Mu bishwe harimo abasivile 14 n'abagwanyi babiri b'umugwi ADF. Siva Mwenda avuga ko irengero ry'abarimyi 15 ritazwi mu gihe abandi bantu batari bake badashobora gutogwa kandi batitaba amatelefone yabo. Augustin Kiala Malembe aba mu gice cya Biakato avuga ko igitero cy'abagwanyi b'umugwi ADF cyagiteye ubwoba. Amenyesha ko basahuye imangazini yiwe imbere y'uko banyuruza abantu 5 bo mu muryango wiwe.
Muri Ethiopia indege y'intambara yarashe nanone imekere mu murwa mukuru wa Tigreya nyuma y'indi yarashe kwa gatanu w'iki cyumweru gishize. Nanone Fidel Niyongabo akomeza inkuru.
Icyo gitero cyo mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri kibaye munsi y'indwi imwe ingwano isubiye kwaduka hari nyuma y'agahengwe kari kamaze amezi 4. Umuhari Tigray People's Liberation Front TPLF mu mfunyapfunyo na leta ya Ethiopia biriko bitana mu mitwe kuva mu mwaka w'2020 yaragizanije ku ngwano yasubiye kwaduka hagati y'izo mpande zibiri iri kigeramira ifashanyo y'ibifungurwa ikenewe cyane. Getachew Reda umuvugizi w'umuhari TPLF yatangaje ku rubuga Twitter ko amabomba atari munsi ya 3 yarashwe kandi ko ibitaro byo kwa mukuru Mekere byari mu bibanza byarondegwa. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ryashoboye kuvugisha abantu bo ku mugwa mukuru wa Tigray Mekele kugira bemeze ivyerekeye icyo gitero kubera uburyo bwo guhanahana amakuru muri iyo ntara bw'ugawe. Igitero caheruka kuba cyakozwe ku irerero ry'abana bakiri impinja ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye kikaba cyahitanye abantu indwi barimwo abapfasoni n'abana. Umuhari TPLF umenyesha ko wahagaritse igitero cya leta ya Ethiopia ucutangura kugira igitero cyo kuyisubiriza mu nkoko.
Nyuma ya Ethiopia dukomeze amakuru yacu hirya no hino. Oriane Tangishaka hatujyana muri Sudani aho imvura nyinshi cyane imaze iminsi igwa imaze guhitana abantu bagera ku ijana.
Abategetsi muri icyo gihugu bamenyesheje ko abo bantu bose bahitanye n'imvura y'isegenya yatanguye kugwa kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Brigadier General Abdul Jalil Abdul Rahim umuvugizi w'urwego rw'igisirikare kijeje gukingira abasivile amenyesha ko iyo mvura yatanguye kugwa kare ari nyinshi uyu mwaka ikaba kandi imaze kugiramira abantu 96. Onu imenyesha ko abantu bashika ku 2,258 bageraniwe n'iyo mvura y'isegenya igwa mu ntara 15 zigize 18 z'igihugu cyose. Iyo mvura yagiye ironona ibigwati byinshi yongera isiga amatongo angana n'amahekitari 2,000 mu myuzurire. Abategetsi batangaje ko intara 6 zasinzikajwe cyane muri icyo gihugu zashyizwe mu bihe bidasanzwe bigoye igihugu.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi mwagejweho na Onyani Tangishaka na Fidel Niyongabo ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika tuhere mu Rwanda. Edouard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Urubyiruko n'Umuco mu Rwanda azatangira kuburana mu byumweru bibiri biri imbere. Ubushinjacyaha buvuga ko mu byaha Bamporiki aregwa harimo kwakira indonke. Mugenzi wacu Asumuta Kaboyi yadutegura intirambuye.
Amezi yarashize aranegwe rw'ubugenzacyaha ribu rutangaje ko uwari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Urubyiruko n'Umuco Bamporiki Edouard afungiye mu rugo rwe. Uru rwego rwatangazaga ko Bamporiki yakurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. Abantu benshi bakomeje kwibaza impamvu uyu muyobozi adafunzwe nk'uko bigendekera abandi. Uko iminsi yagiye ishira hari n'abemezaga ko ibyo gukurikirana Bamporiki mu butabera byarangiye. Kuri wa gatatu ushinjacyaha bukuru bwa Ijwi rya Amerika ko dosiye ya Bamporiki itigeze ishyingurwa. Nkusi Foster avugira uru rwego.
dosye wa muri Edward twa yakiriye tariki 18/7/2022 yohejwe na RIB akitemezo cyo kwiregera urukiko bizarusha kuri 16/9/2022 twakiriye dosye n'ubundi ari hanze adafunzwe twayakiriye tariki 18/7/2022 twiregera 20/8/2022 hagataho hari ibikorwa birimo kuba twasesengura dosiye kuba twashobora kumubaza dushobora gukora iperereza ryacu hari ibyo bishobora gufata ushobora kuba twese kutayiregera bitewe n'uko wasesengura dosiye aho icyo twafashe tumaze gusesengura dosiye twafashe icyemezo kwiregera mu rukiko
bamuriki duhora akurikiranyweho icyaha cyo gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke umunyamategeko wo mu rwego rw'abavoka mu Rwanda Maitre Evode Kayitana yumvikanisha kuregwa akwiye gushakisha umwunganira
abunganizi byanze bikunze agomba kubashaka kuko abantu bashobora kwiburanira mu nkiko nyeka ko tabarimo cyane cyane ko ibyaha bakurikiranwa atari ibyaha byoroshye kandi atabuze n'ubushobozi kandi ari n'umuntu wize numva risiki yo kwiyunganira atayifata ntabwo numva ko ari ngombwa ko yakora ibyo bintu.
Maitre Kayitana kandi avuga ko hari impamvu zishobora gutuma umuntu akurikiranwa ari hanze.
Hari impamvu zitandukanye zishobora gutuma umuntu akurikiranwa ari hanze nko kuba nta bimenyetso bikomeye cyane ubushinjacyaha bwari bwareretse urukiko byatuma afungwa by'agateganyo. Impamvu ya kabiri ni ukuba nta mpamvu ubushinjacyaha bwerekanye cyangwa bubona zatuma acika ubutabera cyangwa ahunga igihugu. Impamvu zindi wenda ni impamvu za politiki iyo umuntu ari umuyobozi nabyo kumufunga ntabwo biba biri ngombwa cyane barabanza bakabyigaho kuko ntabwo umuyobozi yafungwa nk'umuntu usanzwe.
Bamporiki yahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco yahagaritswe kuri uyu mwanya mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ahita atangira gukorwaho iperereza. Akimara guhagarikwa Bamporiki yifashishije imbuga nkoranyambaga asaba imbabazi umukuru w'igihugu anemera koko ko ibyo byaha yabikoze. Bamporiki azatangira kuburana mu kwezi gutaha. Abanyamategeko bavuga ko azakomeza kuburana ari hanze kugeza ku icyemezo cy'urukiko rwa nyuma. Abaye umwere yakomeza ubuzima bwe bwo hanze yahamwe n'icyaha urukiko rugakurikiza ibisabwa n'amategeko. Ubushinjacyaha buvuga ko ibyaha Bamporiki akurikiranyweho biramutse bimuhamye yahanishwa igifungo cy'imyaka 7. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Tuve mu Rwanda tugana muri Uganda. Abasirikare ba Uganda bari mu gikorwa cyo kurwanya abo Uganda yita intagondwa za ADF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, batangiye guhabwa inkingo za Ebola. Inkuru ya Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda.
Umuyobozi w'ibiro by'umuryango w'ubuzima ku isi muri Uganda, Dr. Jonas Tegen, avuga ko virusi ya Ebola yongiye kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo akaba ngombwa ko hafatwa ingamba za mbere kugira ngo ikumirwe biciye mu nzira zitandukanye zirimo gukingiza abari ku murongo wa mbere mu bikorwa bitandukanye muri ako gace gakunze kwibasirwa na Ebola. Niyo mpamvu twasuzumye uburyo butandukanye bwo gutabara dushobora gukora nko mu rwego rwo kugenzura iyo ndwara no kureba ko hari ubushobozi bwa laboratwari zegereye aho virusi yibasira cyane, kimwe no kugira inkingo zihagije hamwe n'ibigo byita ku barwayi kugira ngo indwara tuyirwanye itarakwirakwira. Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo yari iherutse gutangaza ko iyo virusi yongeye kugaragara mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Igisirikare cya Uganda kiri mu rugamba rwo kurwanya intagondwa za ADF muri ako karere ko mu burasirazuba bwa Kongo kivuga ko kiri mu bashobora kwandura iyi ndwara, kandi akaba cyatangiye gukora ubukangurambaga bw'abaturage mu turere gikoreramo kimwe no gufata izindi ngamba zo kwirinda. Kapiteni Peter Mugisha, umuvugizi w'abasirikare bari muri urwo rugamba rwo guhasha ADF mu gikorwa gihuriweho n'ingabo z'ibihugu byombi cyiswe Operation Shujaa, yatangarijwe iry' Amerika ko babonye inkingo zirenga 10,000 kandi ko bashinze n'ikigo gishinzwe kuvura Ebola mu nkambi yabo kizakoreshwa mu gihe hari umuntu wanduye.
Last two weeks there was a case in Beni where a lady died of Ebola. So, given the fact
ati mu byumweru bibiri bishize umudamu umwe i Beni yapfuye azize Ebola. Ubona ko Beni iri mu karere dukoreramo, abashinzwe ubuzima basanze ari ngombwa kugira icyo bakora kugira ngo mu gihe icyorezo cyiyongereye ingabo zacu ntizandure, ariko kandi n'abandi bakozi bari imbere mu karere turimo nk'abo mu by'ubuvuzi abagenzi ndetse n'abaturage baraho dukorera bagiye gukingirwa
the communities around where we are operating
mu muhango wo gutangiza ikingira ry'abasirikare ba Uganda wabereye I Fort Portal hafi y'umupaka na Republika ya Demokarasi ya Congo umuryango w'ubuzima ku isi ndetse n'abo muri Minisiteri y'ubuzima muri Uganda bijeje abasirikare kuri urukingo rwujuje ubuziranenge rutateza ingaruka izo arizo zose ku muntu warufashe kandi akaba rukora neza mu kurwanya Ebola kugera kuri 90% akanaba rwarakoreshejwe no mu 2019 ingabo za Uganda zimaze amezi 8 mu burasirazuba bwa Congo zikorana n'iza guverinoma y'icyo gihugu kurwanya abaterabwoba ba ADF bamaze imyaka isaga 20 bakorera mu karere ka Beni Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
Ignatius Bahizi urakoze kuri iyi nkuru tujyanoneho mu Burundi leta yatangaza ko ibirwanisho bicira umuriro bitemewe n'amategeko byagabanutse mu gihugu ariko ubwicanyi bwo mu ngo bukoresha izindi ntwaro nk'ibyuma n'imipanga bwo buryongera ni inkuru ya Thierry Vendayishimiye umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika ukorera I Kigali mu Rwanda
Byatangarijwe mu gikorwa cyo guturira no gusambura ibigwanisho bicira umuriro byegeranijwe bikuwe mu banyagihugu babitunze batayifitiye uburenganzira cabiri mu ntara ya Bubanza muri komine ya Gihanga kuri uyu wa kabiri kubw'urongoye ikigo Senape umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ikwirakwizwa ry'ibigwanisho bito bito bicira umuriro General Major Genehose Ngendanganya ibigwanisho bicira umuriro byaragabanutse mu banyagihugu babitunze batayifitiye uburenganzira agereranije no mu myaka iheze yamarake meza ko kubigwanya burundu bikigoranye cyane
turavye mu myaka yahera ibigwanisho byacogwa byari byinshi cyane byashika nko mu 2000 byacogwa ku mwaka mugabo ubunye turageze aho dutora nk'ibigwanisho bishika hagati y'igihumbi n'amajana bamwe barabitanga mugabo ibyo tubona ngaho byinshi ni ibyo usanga baraditse byaraguye ingese kanye barabinyegeje ahantu ku buryo bitameze neza mugabo nubwo kikumara ikigwanisho gushaka kwikoresha
General Major Genehose Ngendanganya amenyesha kandi ko mabafatiye ku bikoresho byo mu nzu byahindutse ibigwanisho byiyongereye cyane kuko abantu benshi bakomeretswa n'abicwa usanga batumiswe imbugita n'imipanga yizeza abanyagihugu ko hari bikogwa byo kwigisha abenegihugu kuvavanura n'iyo ngendo yo gukoresha ibyo bikoresho ico bitagenewe
twarabonye yuko ubu amabi afatiye ku bigwanisho bikira umuriro yaragabanuye mugabo hiyongereye amawe fatiye kubi koresho vyo mu nzu byahindukirwanisha usanga benshi abakomereka abagwana abapfa usanga bacubiswe n'imbugita zahariwe gukora byo mu gikoni ipanga ishoka icumu ubu rero turi mu ihimiriza yo gusigurira abanyagihugu yuko ivyo bikoresho bitagenewe kwica umuntu
ubushikiranganje bujeje intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano kubwibukije abarundi bose ko gutunga ibigwanisho mu nzu ari intambamyi ikomeye ku mutekano kano wa buri wese Colonel Nyandwi Datusi umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano yabishikiririje mu ntara ya Bubanza
nakaryo keza ko kwibutsa umwe wese ko gutunga ibirwanisho mu mazu yacu atari ubutunzi na gato mbere atari n'uburyo bwiza ko kwikingira no kwicungerera umutekano ahubwo ni intambamyi ku mutekano wacu twese bikongera bikaba ni intambamyi ku iterambere ry'igihugu cyacu nkaba nosaba umwe wese utahura ko iki gikorwa atakindi kigamije atari gutsimbataza amahoro n'umutekano
mu bikorwa byagiye bikorwa n'imigwi itandukanye mu gukura ibigwanisho mu benyegihugu mu bihe bitandukanye byaratumye hafatwa ibigwanisho bitandukanye ndetse bikaba byaciye binasamburwa biranaturirwa nk'uko Colonel Nyandwi Datusi abivuga
twifunze ibigwanisho byagiye birakurwa mu benyegihugu mu bikorwa bya wa mu rwisenat bifatikanije n'izindi nzego zijejwe kubungabunga amahoro n'umutekano nk'uko mubibona hariya hasamburwa inkoho zishika 212 amagrenade 831 amabombe ashika ku 210 n'ibindi bisasu biturika bita detonateur bishika 157 harimwo amamine 13 amabushon arimere 19 hamwe n'amafize 151.
Ubushikiranganje bujeje intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano butangaza ko bifise ihangiro ryo gufataniriza hamwe n'izindi nzego mu kurandurana imizi ikigwanisho cyose gicira umuriro mu banyagihugu babitunga batabifitiye uburenganzira. Cherive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Cherive Ndayishimiye, urakoze kuri iyi nkuru. Dukomeze rero amakuru yacu. Mikhail Gorbachev wabaye umukuru wa nyuma w'icyahoze ari Repubulika y'Abasoviyete yaraye atabarutse hafite imyaka 91 y'amavuko. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo agiye kubiganiraho na Frederic Banyumvira wigeze kuba icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, akaba yananonosoye ibijyanye n'ububanyi n'amahanga. Turi kumwe kuri telefone aho ari iburusere mu Bubiligi. Fideli, ijambo ni ryawe.
Urakoze Jenny, ndabaramukije mutumire ya Frederic Banyumvira. Urupfu rwa Mikhail Gorbachev murubona gute ku vyerekeye mu gihugu ciwe no mu makungu muri make?
Muri make urupfu rwiwe bwo nwa ku buryo butandukanye kuko abantu bemera ijyantwaro ya URSS ya kera uyu munsi iserukiwe na Vladimir Putin. Abo bantu ntibashagurirwe ahari n'urupfu uyu muntu kubera ko bababonye nko ahanini nk'umuntu yabahemukiye, kubera ko uyu Gorbachev kuva ashitse ku butegetsi cyane cyane mu myaka ya 90 yazanye politike batari bamenyereye, politike yitwa perestroika. Iyo politike ya perestroika kwari ukubaka Uburusiya akurikije ubutunzi bwisanzuye atari bwa butunzi bwugaranywe bwari muri Union Sovietique. Ikindi cya kabiri politike yamuranze muri uwo mwanya muto yabaye ko hari ikintu cyitwa glasnost, ni ukuvuga gukorera ku mugaragaro mu bijyanye na politike y'igihugu, ni ukuvuga akarekura abantu bakisanzura bakavuga ibyo bifuza ingene y'ukiri butwagwe, hanyuma ni ukuvuga abarekuye ko abanyagihugu n'ijambo kugira ijambo rero, ni ukuvuga nko ku banyamakuru hamwebwe ukuvuga ko ibyo muvuga bitarinda guca mu rwego kanaka umaze kuyisuzuma barari kubihuje na politike y'iwabo. Nibyo bintu bibiri ahanini byamuranze. Ariko bituma rero abarusiya uyu munsi imbere ko bashaka iyo politike n'abandi benshi batamwemera kuko iyo politike bayaba.
Ibihugu byo mu burengero bw'isi byo byabonye ko yuguruye Uburusiya mu makungu mugango uko Mariko Marabivuga kubagishaka kugarura uko icyara cyitwa umwe bw'abasoviyete cyari kimeze, mwavuze president hari muri iki gihe Putin ko afise intumbero nk'iyo. Ubu umuntu yitegereje nk'abitegereza ibintu barabona ko Uburusiya bwiko busubira muri ibyo bihe aho imishyamirano yari ikomeye hagati y'ibihugu byo mu burengero bw'isi n'icyitwa ubumwe bw'abasoviyete. Kubakurikirana ibyo bintu babona niko mubibona namwe mubona iryo ragi ryiwerera taco ryashitseko
bivana n'ababiraba uwajije aba bantu bo mu burengero bw'isi barakubwira bati umuntu cyarihangaye kandi yarazanye amateka adasanzwe mu Burusiya. Wajije abantu ba Putin aza kubwira bati uyu muntu yari muhemo yaratugokeye kuko yatabawe tuba twarateye imbere ntituba tugeze ngaha. Uyu munsi rero icyo Putin ariko arakora bavuga ko ariko arubaka ibyo Gorbachev yasambuye. Rero kibazo ki mbega ko uyu Gorbachev yavuga ati jyewe nsanzwe ubutunzi aho bugeze hari imirano y'Abarusiya aho igeze gusubira inyuma. Rero urumva iyo rero bijyagiceriza byara ya mishambirano hagati y'abo mu burengero n'Abarusiya uba babuga bati nishoboka ipoturuze bidaguhagarara umurusi abgari kugrafibire nyuma kuko ntibari kugutera imbere uyu munsi naho urabona bwinjiye mu ntambara kandi nuko ubwo butunze na kugende urabona wafatiye n'ibihano n'ibiki burya intambara n'imbi nuko cyari gihe gikomeye kimaze kwinjira mu ntambara kitazi igihe
Muri rusange rero mubona iyo rage giwe kuri zo mpande zose abamwemera n'abatamwemera ariko mu mateka y'isi irage giwe ryarafashe kibanza muri make
irage giwe mu mateka y'isi rirafise ikibanza kandi rizobandanya burya atandi rigasi burya asisiwe musa ajya ari umwe usomye wize neza ibintu byabaye kirya gihe urafata ibihe bitatu bidasanzwe igihe cya mbere igihe tanto yavuka muri Polonye yagendera Polonye bwa mbere kandi bakatolika muri Polonye bari gushaka 90% bakavuga ati twese bakeneye yuko turonka natwe ukwishyira tukwizana urumva arababwirije ati nimugumye mutima
Hereze umwanya ugiye kutubana muto murakoze cyane yari umutumire wacu Frederic Bambuga inyumvira yigeze kuba icegera cyambere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi akaba yanonose ivyerekeye migenderanire mu makungu akaba kandi yakurikiranye hafi ivyerekeye politike mpuza makungu turabashimiye
murakoze nande ngushimye
Radio ya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko mumaze kubimenyera ako kazi kikatujyana ku cyo tubahishiye ejo mu kiganiro muri isanga ryango mbaze mugenzi wacu Diane Ninahazwe icyo atubikiye Diane
wiriwe
neza ejo rero yifashe gute muri isanga
Nitu rero tuzobatwara mu bihome bine by'ubusho bwo mu Burundi bihome bine no kuvuga yubaye mu bihome bine uramenya ukuzima bumeze tuzotumira Germain Lukuki numwe mu mpirimbanyi ko mu bwami kinyarwanda haranira gatete akazina muntu yarafunzwe afunga imyaka ine amaze gufunga imyaka ine acibwa umunyororo wo kumarayo imyaka 32 ariko aza gufungurwa Germain rero Lukuki kumwe na bamwe mu baharanira gatete akazina muntu bafungiye mu gihugu cy'u Burundi ndi baheruka gushiraho ishirahamwe rije kuvugira abapfunzwe baravuga ko hariho byinshi bibera mu busho bwo mu Burundi utarajayo utomenya ibibera muri izo mpande zine ico twita ibikuta le mur mu Gifaransa n'ivyahe Germain Lukuki tuzomubaza aze gusigurira atubwire uko yahabonye abakunzi b'ijwi rya Amerika bafite ico babaza nabo nyene tubaha umwanya babaza ibyo rero tuzobabwira icyo kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda
yego urakoze cyane turamutegereje hanyuma n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ubwo nabo bazabe hafi hanyuma baganire n'umutumirwa urakoze Diane
urakoze Jeanine Mukamba
Radio y'ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turimo kwerekeza ku musozo nkuko narimbi babwiye turimo gusoza ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ariko tubabwire muri make amakuru twabagejejeho twabwiye ko mu Burundi leta yaraye itwitse intwaro zikira umuriro yakuye mu baturage bari bazitunze batabifitiye uruhushya rwemewe n'amategeko abasirikare ba Uganda bagiye kurwanya inyeshyamba za ADF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo gukingirwa indwara ya Ebola abantu bakekwa ko ari abarwanyi ba ADF bishe abaturage 14 mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Nigeria ho inzu y'amagorofa atatu yarimo yubakwa yarahirimye ikano mu majyaruguru igihugu ihitana umuntu umwe muri Ethiopia indege y'intambara yarashe nanone imekere umurwa mukuru wa Tigreya nyuma y'indi yarashe kuwa gatanu w'icyumweru gishize Muri Sudani imvura nyinshi cyane imaze iminsi igwa imaze guhitana abantu bagera mu ijana. Mu yandi makuru yacu twabana babwiye ko Mikhail Gorbachev wabaye umukuru wa nyuma w'icyahoze ari Repubulika y'Abasoviyete ko yatabarutse afite imyaka 91 y'amavuko. Cotero mwakomeje kudutega matwi tubashimiye cyane kuba mwabanye natwe muri uyu mugoroba. Nshimira abamfashe ku buhanga bw'ibyuma Justin Twitter na Dieudonné Cyubahiro. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubashimire rero mwese byimazeyo kuba mukunda Radio Ijwi rya Amerika. Tubararikira kandi n'ibindi biganiro byacu. Mukomeze kugira ibihe byiza.